mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamya na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwo muratwumva tankomanzi kuri FM 88.9 ya Radio Juri Yobora. Amahoro nshuti bakunzi, muri kumwe natwe miganiro vy'uno munsi nikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi. Nikiganiro mwe gushikirizwa na Joy Diane Ninahazwe.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ukwezi kurarenze Uburundi buramutse umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye. Mu majambo yashikirije haba mu kurahira canke mu mwiherero aheruka kugirana n'abagize leta yiwe, yavuze ko gutahukana impunzi no kubahiriza agateka kazi na muntu biri mu buraje ishinga. Mu muco w'Abarundi babarizwa mu buhungiro harimo abamenyeshamakuru barenga ijana bahunze inyuma yo guturirirwa amaradiyo yabo. Amajambo ya Perezida mushasha Hayicizere aha abamenyeshamakuru iyo bahungiye mu bihugu bitandukanye. Indongozi za bimwe muri ivyo bimenyeshamakuru zigo niki ku butegetsi bushasha, niki kigiye gukurikira kuri bo? Utwo tubazo turi muri two tugiye guca ijya nino mu kiganiro muri isanga cuno munsi. Twaba tubimiriyemo Bob Rugurika, umuyobozi wa radio RPA iri muzaturiwe. Twari twashimye kandi kuba turi kumwe n'uruhande rw'abari muri leta. Twari kubaza uko ku rubuga mu Burundi bimeze n'uko Perezida Ndayishimiye yasanze igihugu cifashe mu by'ubwisanzure bw'itangazamakuru, ariko abo twikoze ko bose harimo abahanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu batubwiye ko ikibazo ijwi rya Amerika rifitanye n'umurundi byo bagora kuvugira kuri no radio yugawe muri ico gihugu. Turasavye imbabazi rero kubibazo nkumbure vyari kwishurwa n'izo mpande bitaza gushobora gutoregwa inyishu. Ariko Bob Rugurika wewe umuyobozi wa RPA turi kumwe ku murongo wa telefone. Bob, ikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi kandi mwakoze kuduha kanya kugira ngo dushobore kuyaka.
Yego, mwakoze namwe kugutumire.
Deka ikiganiro cacu Bob tugihere ku kabazo ka Emesiane Bayaga yatwandikiye kuri Facebook abaza ati akamo yabateye mwakakiriye gute, akamo ko gutahuka ku mpunzi muri rusangi katewe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi amenyesha makuru bakakiriye gute aho bari mu buhungiro?
Twebwe nko kubizi subwa mbere intwaro ya CNDD-FDD itera ubwamo utwamo bene utwo aho haba kuri nyakwigendera umuhisi Perezida Pietro Nkurunziza agitwara ikirenge cyiwe cya gatatu, muzi yuko ari cyo cyatumye n'abarundi barenga 500,000 bahunga igihugu cyabo. Yaragumye atera kama abarundi abasaba gutaha, ariko na mugenzi we kandi n'uno munsi General Major Evariste Ndayishimiye tubona ariko arahifatamo kuko inkazi yuko yari yaranavuze yuko azonamukorera azobandanya arangura ivyo Burundi ivyo yakora. Rero je nibaza ko atari ubwa mbere tubivuga ko kamo mu majambo uhungiriza ni akamo keza n'amajambo meza, ariko wumva yuko arimo kuryosharyosha abantu, ariko hanini akaba arimo ibinyoma ububeshyi. Muti kubera iki abantu batwara igihugu cy'u Burundi? Reka no mutubeke kuvuga Petero Nkurunziza kuko yararangije ikiringo cyiwe Burundi ntakiriho,
reka tuvugwa musubiriye Evariste Ndayishimiye niyo ari karatera kamo abarundi mu majambo abishisha mu majambo mu maradio mengo yibagira icyo abo barundi bahunze yibagira icyo abo bamenyesha makuru bahunze yibagira icyo abo banyapolitiki bahunze bahunze intwaro yica hajya mu Burundi bahunze igipolisi gihohotera abanyagihugu bahunze politiki mbi ya CNDD-FDD y'ukwanka demokrasi mu Burundi bahunze imigwi y'inkorabara imbonera kure uwo mugambi CNDD-FDD washize mu Burundi bahunze ubwicanyi bugigwa n'inzego za leta
aho hari mu
rwego rw'iperereza
aho hari mu 2015 inyuma yivyo vyagirije vyo mu 2015 tutariko turarondera n'uruhande tutariko turabona n'uruhande rwa leta ngo gwisobanure kuko base kutwitaba ntacigeze gihinduka
oya ugiye kubira aba ntacigeze gihinduka mu bintu byacunye barundi bahunga harahindutse isura sasa uburongozi bw'igihugu mu mabanga y'umukuru w'igihugu gusa nayo urabona ko abantu hanini aribo bari bacunye ubwicanyi bwinshi buba harimo umushikiranganji w'umutekano arenga iyo mebunyoni uwo rero usanzwe uzi ko ari no mu bihano by'amakungu haba ibihugu bya buraya haba za leta zunze ubumwe za amerika zaramufatiye ibihano mwarabonye ko Ndayishimiye yaciye afata ahubwo aramushimira cyane gose amukura mu kibanza cy'umushikiranganji yahungabanije umutekano mu Burundi amuha kurongora leta yose uno munsi niwe ategeka leta yose mwarabonye umuntu yitanda kugarika ariwe muri icyo gihe yarongoye inzego nyinshi zahungabanije umutekano yavuzwe mu bwicanyi bwinshi muri iyo myaka iheze uno munsi niwe yahaye igisata cy'umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu mbere y'iterambere ry'amakomine bigaragaza ko ku bwa Ndayishimiye abo bantu bakoze imigambi ya leta ni ukuvuga ko buriya bwicanyi yari imigambi ya leta ya CNDD-FDD naho Ndayishimiye atari we yari ayihagarariye rero bisigura ko Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu mushasha arashyigikiye amabi yose yakozwe nabajya abantu uko ari babiri yanatumye bajya mu bihano
ariko nashaka gusaba ko kuko uruhande rwa leta rutari ngo ruze gushaka kwiregura ahanini tuze tunashimikire cyane kuri ico kibazo c'abamenyeshamakuru uyu yarabaje ati akamo yabateye mwaka kiri gute ndabumvise ivyuko mwoba mwibaza ko mushobora gutahuka si vyavuba boba
reka kumure nemere kugendera kuri uwo murongo naho ibyo nari ko ndavuga biri mu byacumi bamenyeshamakuru bahunga nagomba ndababwire yuko abamenyeshamakuru si ubundi bwoko bw'abanyagihugu n'abanyagihugu nabo abamenyeshamakuru ni abantu bafite gusa umwuga bakora hakurya twavuga abaganga reka rero ndakwishyure kuri icyo kibazo cyawe uretse yuko mu majambo yose Ndayishimiye amaze gushyikiriza atarigera acisha mu kanwa kiwe uwo mugwi w'abanyagihugu ni ukuvuga abamenyeshamakuru bawe ntabwo arigera bacisha mu kanwa nta kamo arigera batera bo nyine nk'umugwi w'abamenyeshamakuru icyo amaze gukora akavuga ati abarundi bose bahunze nicyo gituma nako ngerageza kugusigurira kujya nagira rero ndakubwiye ko twebwe n'abamenyeshamakuru jewe mbere nivugire ku ruhande rwanje nta kamo ka Ndayishimiye nigeze numvamwo itubuze nta kamo ka Ndayishimiye nigeze numvamwo ubugwaneza ko ariko arahamagarira abamenyeshamakuru bomowe bagasigirirwa n'amaradiyo mbere akanugagwa ntaho turigira twumva avuga ati bamenyeshamakuru mwahunze turabateye akamo mu minsi ida tugiye kubarungikira intumwa mugirane ibiganiro mwumvikane ingene mushobora gutaha mbere babasigurire n'ingene umwuga wanyu ushobora kuzoroha
ngira yabashize muri rusangi mu mpunzi rusangi muri abo bose bahunze igihugu
yego nicyo yakoze nicyo gituma burya ubwa mbere nayikomishura nk'umunyagihugu naho nsanze ndi umumenyeshamakuru nicyo gituma rero munsi y'amakeri agenda ababwire yuko akamo ka Ndayishimiye karimo igifungo cyinshi rwose kandi karimo kwiyorobeka nta humure riri mu kamo ka Ndayishimiye ariko gituma nibaza nkandi nk'umumenyeshamakuru ko nta kamo nigeze numva yaduteye
Kuhijugi Amerika Washington DC mukirundi ni kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga icizere camenyesha makuru barenga ijana bakura ama radio yigenga mu gihugu cy'u Burundi ni cahe kwino ntwaro shasha y'u Burundi turabigaruka ko tugasigura ko twagerageje gusangiza kino kiyago leta y'u Burundi kugira ngo twumve nayo icigona ariko ntibashima kucitabira hari rero abagiye baraturungikira amajwi atandukanye babacisha kuri Facebook cyangwa kuri WhatsApp yacu nkuno yatanze intererano yiwe agira ati
ndabaramukije cyane ndi bujumbura mu Burundi ama cyifuzo cyacu nje uko yatahukana impunzi abanyagihugu barakeneye gutaha iwabo mu gihugu cy'amavukira kandi na musaba nuko yogabanya ibihano akabiheba Sebarundi bafatiwe kugira bagaruke twubake igihugu ego ndabashimiye
Bob urumvise ko uno munyagihugu asaba ko ibihano bigabanuka kuba bifatiwe wavuze ati uravye imvugo y'umutegetsi mushasha nta urumva adoma kurutoki avuga abamenyesha makuru nk'umugwi wegwa nico kibazo nawo urimo mubashobora muboshobora kuvuga kutahukana canke guhimirizwa ico umunyagihugu avuga cocu kivuga kwiki nico bona kizoshoboka kuvana ko ibihano bitandukanye imice y'abatandukanye bari mu buhungiro handibutsa ko hari n'abamenyesha makuru batandukanye bari ku ntondeza abarondegwa n'ubutungane bw'i Burundi
Murundi umunyagihugu ndamwumvise umwumviriza arajwe ishinga nuko mu Burundi hogaruka ituze abantu bagataha mu byabo bagihugu byasubira kwitwa Burundi bw'amasano ubuki ariko nibaza kwinjira ikiri ndende kuko nkuko nabibabwiye iyo leta itera kamo mu gitando ko kubesha abanyagihugu n'amakungu ariko bakibagira yuko abanyagihugu n'ijuju n'amakungu ntabwo ari ibijuju urumva ko nk'iyo bavuze ngo bateye kamo abantu ngo bahunguke bamaze kubona leta ifite bonyine ibintu by'inzonde biyandikiye atawubye babikuye bandika abantu ngo babashize ku bihano ngo babashize ku mitahe mpuzamakungu imitahe itigeze ikora bimeze nk'ibintu by'amaguyo ibyo byose ni ibintu byari bikwiye kugira abanyagihugu batahure yuko iyo leta iri mu kinyoma reka ndabaha akandi karorero murabona hari abanywanyi bakomeye ba CNDD-FDD hariho n'uwahoze atwara uwo mugambo wa CNDD-FDD yari arongoye umugambo wabo ba Evariste bose barabayoboke biwe uwahoze ari umushingamateka Gerard Ndakumana yarongoye umugambo wa CNDD-FDD imyaka hafi itanu ine ni ukuvuga ko mwarabonye mu mwaka wa nyine mu ntango z'uno mwaka yarafashe urugendo arava mu bihugu bya Buraya yaravuga ati jewe ndavuye mu buhungiro ndatahuka iwacu mbere ngiye guterera umuganda mu bijyanye n'amatora agenda ari kumwe n'uwundi mugwi w'abarundi mbere muri bo benshi harimo abanyabanga bakomeye bahora muri uwo mugambo uri ku butegetsi mu Burundi mwarabonye ko abo bagabo bari mu Burundi nyine batwara igihugu nibo bafashe iya mbere barabiyamiriza barazibira n'amayira barabariza mbere ubuserukizi bw'u Burundi mu Buganda bati nyabo nabo bantu ntibubahe impapuro za murekarengane abo bantu ntibemerewe kuza mu Burundi ibyo byose ni ibimenyetso bigaragaza ko iyo leta y'u Burundi bandayishimiye ishikiriza amajambo y'ibinyoma hanyuma bugabo bagakora ibihushane n'ibyo bavuze ibyo rero ni ibintu abarundi bari bakwiye kubona bakabyumva araba imitahe bashize ku bamenyeshamakuru imitahe barungitse ngo ku bantu baharaniye agatakazina iyo yose muramaze kumva parikito ntacyo ayivugako kuko Murundi urabona ko arafite ibintu ubona ko adashobora nicyo gituma twe tumusabira ahubwo turindiriye yuko iyo migozi muboshe izo nzuki zimubuza gukora icyo yifuza nicyo gituma tumusabira ko ni umunsi w'izina byomuvako hanyuma agashobora gukorera ku mbure abarundi n'uburundi n'ibyandi yoba
tukiri kuri ico Bob hariho nkwanditse kuri Facebook yacu yitwa Bruce Arakaza yavuze ati aho rero mugira muvuge ko nka RPA amenyesha makuru bayo bugari kubijumbura Bob Rugurika aheruka kwivugira ko leta nshasha ihari atayemera none agacanagira ko abaza nimba hakiri kare yuko umuntu ashobora kubona ivyo leta iri kwirakora twavuze mu ntango ko ari kiringo c'ukwezi kirenga ko yarahigenekerezo rya 18 kwezi kwa gatandatu n'amezi abiri ntararumana ntiyoba hakiri kare kuvuga ko atacizere kihari
jewe nagenda babwire nicyo narigeze no kubivuga icyo gihe ndabivuze abantu banabifashe ko bishakiye Dariana, amena bari ya bari, haimchukuru chatu, nani ya kutuku ya kama nishuire no, jewe, na Evariste ndaishimiye, umu ya gihugu, umu tika Evariste ndaishimiye, umu kuru gihugu no muta hari, nacho dufise jewe, dufa kubgachu, nato, umu, na nabi, umu, dufise dufa, uno muzi, icho dishogora kuwa dufa, mkunge mezona bari kubarengo, gihugu chatu, nabi, umuntu ashaka iyo muha kanya barite ndashimiye ukwezi ni byo ni guto ariko uriya si guto n'umunsi wose burya si amasanzwe ngitinane si mato kugira umuntu afata ingingo ibereye kugira umuntu afata ingingo umutima w'iyo wicuba gusa ikigaragara n'ibyo murabizi mu bijyanye na kahise cyangwa mbere na n'ubuhinga abantu baravuga bati amaleta yose cyangwa umukuru w'igihugu bamurabira ku mezi atatu amaze kumwikijyana bamaze atwara igihugu niho baraba bakabona intumbero iyo ntwaro yifite aho onyine niho navuga ni reka tumurindire tumuhaye mezi atatu turabibya byo bamaze gukorera abarundi ariko ukwezi si gito ku mukuru w'igihugu afite ishyaka bamaze gukora ibintu byinshi murabaza turafite amakuru yuko hako abantu bohungukiye kubaka i Burundi ahubwo hari abariko bararondera ibintu bav'i Burundi bahunga kamwe kamwe mu bihugu byo mu karere
hama abavugwa nabo ko bataha bava muri Tanzania hariho abo bivugwa ko bataha bava muri Tanzania na nka RCR yaranavuze ko hariho abatahutse bava mu gihugu cya Tanzania
ibintu birabera mu gihugu cya Tanzania mu bijyanye no gukingira impunzi nta handi zindi batafite yari byabe kumbure ni naba aho ngeza kubona murabona ingene mu ijoro rimwe ryahiga ejo igihugu cya Tanzania gikoresheje abapolisi babo cyangwa ibyo mbonera kure dukorana n'abategetsi ba Tanzania baranyurije mu ijoro rimwe abarundi batanu igihe ko namenye wabimenye mu ijoro baranyurije abarundi bashika batanu bagenda kubwire yuko muri kino gihugu cya Tanzania hari abantu barenga 40 bamaze kunyurizwa atawe irengero ryabo rero bamwe bamwe turumva yuko banyurugiye bagatwaga i Burundi kugira hari abikirwa n'ayo mashyamba ya Tanzania ni igihugu kiri kukireba nabi akarorero muri politiki ya kano karere n'abariko baravuga bati hako twikirwa ngaha muri Tanzania nk'uko bagenzi bacu biko bagenda reka tuje kugwa mu matongo iwacu reka tuje gutsira i Burundi nyabuna bene wacu baze baduhambe tukuvuga ko ara abantu batashe kubera ituze riri mu Burundi
ayo makuru yafitiye ibyemezo mu yafitiye ibyemezo nk'amenyesha makuru ga Bob
ayo makuru kisha kugira ngo ibyemezo no kubera turi kure na kure no kwereka ubutumwa tuguma turonka by'abarundi bari muri Tanzania baguma badutabaza bagira bati nyabu makemerera baraye badukuyemo bandi batanu ejo bundi badukuyemo babiri muri iri joro baraye batwaye uwundi umwe ati bariko baratubuza gukora utuntu twose twahora dukora tudufasha kwibeshya
wavuze ati nta cizere hari umunyagihugu wavuze ati haracari kare kugira ngo umuntu avuge ati nta cizere yo umutegetsi mushasha ataramara n'iminsi ijana wewe na uti iza gutamba neza urayibona igitangura ari nk'uwo mvuga ati byari kugenda neza n'ivyaho ibibazo byari gutanga umwizero mu bamenyesha makuru bahunze muri no minsi ya mbere ubona bitari ko biraje habona ku butegetsi bwa perezida mushasha Evariste Ndayishimiye
barasitizi bari kuvuga Evariste Ndayishimiye abamaze kugira ijambo agashikiriza cyangwa basugwandiko cyangwa akagira n'umwe arungika kuvugana n'abantu bamwe bamwe birirwa n'ako kamukiwe iyo avuze ati turasira kama abantu bahunze bahunguka ejo data nibareke Bob Rugurika kumutera kamo ariko basi bababwiye bati hari radiyo y'u Burundi twaturiye twugaye turatera kama bahoze bayikorera ko tugiye kuyigurura mu minsi ya vuba dushireho imizi igiye kuvugana n'ababijeje ingene ayo maradiyo yoshibira gukora hariyo amaradiyo ya za RPR hariyo amaradiyo ya za Gonesha FM hariyo amaradiyo ya televiziyo za Rolling ibyo byose yari gufata akagira ati nyabuna banyepolitike murongo imigambo mushika murenga 10 muri mu buhungiro turabate yakamo ndagarungikira mu mwisiza inkuma y'ubushikira nganje z'inkwari hagati mu gihugu mu yage izingene dushobora kumvikana mugatahuka mu gihugu tugakomeza
yaravuze ko agiye kurungika mu mubonana aheruka kugirana n'abari muri leta yiwe yaravuze ko agiye kwihutira kurungika babura amatari batandukanye bakaja kuvugana n'impunzi yo ziri
Erega ibyavuga murundi ni bimwe na nkurungize amari ya kari karakora none muri bagiye imyaka umushyiranganje w'intara hagati ya nkurungize patel barandagiye yamaze ari kariyere mu mabarabara ya Bujumbura Dar es Salaam Bujumbura Nyarugusu azazana Kivale ariko aza ngo kubwira amajambo y'ihugu ngo barundi bahunguke barabibona bashobora guhamagara abarundi ngo bahunguke kandi bariko bumva abantu bariko baranyurizwa n'ubu hagi Bujumbura
Hari uwitwa Kamikazi Arlene nawe yanditse avuga ngo none abapfungiwe ivya politike buzuye amabohero kuva mu 2015 ko ataco bagomba kubavuga ko ega nabo nyene barakeneye kubaka uburundi bushasha ngo nimba hari ico bakosheje bari hano imyaka 5 simike bararonsa kanya ko kwiyumvira aka kabazo kari muri bimwe twari kubaza uruhande rwa leta iyo tuza kurubona ariko nitwarronse abo twagerageje guca ko bose batwa nkibatubwira ko adashobora kuvugira kuri no radio juri ya Amerika hariko kandi hambavu yako kabazo Carlene hari byumviro byuno atashinye kuduha amazina yiwe
benshi muratse ko batayubuzi ga leta amwe bataye kwego gucungera imitekano babasodana na polisi tuzose ninguvu z'igihugu tatatanye rero kaya kamwe n'ukuri ni keza uko kazotuma yuci sununura uko zijya nguvu hamwe zogaruka tuzogarukanisha akagiye gukora kujya bakora rero kaya kamwe ukuntu kakiriwe n'ukuntu nibaza kakigwa benshi ntibahunze batewe akamu bahunze imvo z'umutekano bamwe uko nabivuze ntibataye akazi bateshejwe akazi abandi bateshwa utwabo bariko barikorera muri ibyo byose icyatumye bateshwa ubuzi bagateshwa utwabo bagafata amahanga bakagenda umutekano muke mu gihugu rero sinibaza ko akamu ko bacura gusumbya ibikorwa byokorwa kugira bitume bagaruka akarero ibyokorwa cya mbere ko boraba bujya bushobwoze ibihumbi n'ibihumbi umutekano umushikiranganje nako umutekano yakivuze neza uvuga ati tijya gushyira umuntu mu gasho igihugu kikakabandanya kimugaburira mu guhomba rero bijya bihumbi bashyize mu gasho ni nguvu zari gukorera igihugu ariko yari bitumvikanye na naka kubera batasangiye umugambwe kubera batumvikanye ku by'ubwoko canke ku by'intara yabateshejwe igihugu ntibagitaye baragiteshejwe bose zari nguvu z'igihugu ajya leta yacu ikorana igashyiraho itegeko kandi itegeko ritobasaba inguvu nyinshi kuko nijyo kurenganura barenganijwe ati abataye ubuzi bwa leta ko umubyeyi wa twese abikorera ibyabo n'abikorera bya leta ati ingingi nini iravuze ko umuntu yahungutse asubizwa mu kazi yahoramo uwo kontra yiwe n'umukoresha itari bwahere agasubizwaho ibyo byotuma bituma abari mu mahanga bumva yuko bagarutse bumva ko umutekano batsimbataye bumvise yuko bapfunze bapfunguwe bakumva yuko umutekano usigaye ujejwe igipolisi n'igisoda atambonera kure zizobiruka inyuma ata bya bindi byo gukizura bigikorwa n'abasivile abatabihembekwa bisigaye bikorwa n'abazi n'inzego z'umutekano hanyuma kumva yuko basubijwe mu buzi izo byatuma benshi baza iyumvire nawe ibihumbi n'ibihumbi arafise umukoresha nka leta ibabwiye ati nimutahuke n'ubundi turabakeneye ku kivi abapolisi abasoda abaganga abakozi batandukanye mu byamazi mu mavuriro nahihe n'inguvu z'igihugu zoba zigarutse rero nk'iyo ngingo uno munsi icaye uno munsi bakayishyira ko gikumu abo bose buza ko nakubwiye si kigo ndabaha barazi uko ataheza nko muhira ibosha bagaruka bugaruka ko ni nguvu zatatanye kuko benshi barateshije ubuzi ntibabutaye ko nta muntu atakaza atagiyeho kandi rero icyo leta ni icyicarira ikijyambere byaba bikoze mu gihugu cyacu murazi yuko byakorewe abahungurutse n'aba rero leta kujya yitwa ko ari leta nkozi niyerekane ko ari leta ishoboye kandi ibishyizemo ishaka byashoboka byotuma n'abandi bikorera twabavuga ati cya gihugu utoja kugikorera mu kubikorera utwiwe benshi bagiye zari ingufu z'igihugu bari bafise ibyo bakora bari bafise ibyo bikora kandi baratera imbere ikibaraje ishinga cyane abikorera wari umutekano hamwe bumvise basasagaye nta gihugu nibaza ko coba ciza gusumbya gukorera iwabo gukorera iwanyu
akamungo ntikobacura gusumbya ibikorwa niko uyu munyagihugu abivuze muremeranya nawe Gabob we yibanze ku bikorwa birimo gufungura abantu mwebwe nkamenyesha makuru bikorwa sindamusiga bizobereka kwageze ko mutahuka n'ivya
abo banyagihugu barundi rumva ko baracibwenge ibyo rero ni byesende bestede cyashoboye gutahura nuko nyene ikiti ngene n'ubundi cyuko ni kigo munda ni ngene kiragitwara mu manga ariko mu bibazo by'abanyagihugu urumva ko harimo ubwenge rero bagira bati abo bantu bariko baraduhamagara twende dushaka amajambo dushaka ibikorwa ibikorwa nabyo ni ibihe ibikorwa ni ugufata izo ngomera kuri byose zakoze amazi zakoze amarorerwa abanyagihugu bakumva ko abo bantu batakiri mu ibarabara bakumva ko abo bantu batakiri mu bageze umutekano ni gufata bajya bicanyi bose binyegeje mu nzego z'igipolisi igishoga n'urwego rw'iperereza bavugiye haraheze imyaka cumi bariko barica abantu abo bantu abanyagihugu bakeneye kumva abo bantu bahamagawe mu butungane kwitegura ku bibavugwa ko hariho amaraporo mpuzamakungu hariho amaraporo y'amashyirahamwe y'agatekanira y'ababiri harimo amashyirahamwe mpuzamakungu yagira icyegeranyo avuga ati babona aba bantu banana kanana kanaka baravuze muri ubu bwicanyi bw'abanyagihugu bw'aba banyagihugu abo rero abanyagihugu bakeneye kumva ko sibo bakigeze umutekano wabo abanyagihugu barakeneye kumva uwitwa Kabyongo w'iperereza yagize umwuga kwica barakeneye kumva ko yashyize imirimo y'ubutunga abantu bicwe bageze uw'amahoro n'amazina umengo yabaye bimwe mu gifaransa bita opre n'amazina umengo yabaye opre mu bijyanye n'ubwicanyi ni ukuvuga rero yuko abo bantu abarundi barakeneye kumva ko abo bantu bari mu butungane bariko barabazwa mu gihe rero cyose abo bantu abarizo baziba barongoye inzego zimwe zimwe zo kwica abanyagihugu abanyagihugu ntibazigira bitaba kamo kiyorere rero jyewe nkagira nti abo banyagihugu barundi bazumviye uno munsi simbona icyo iyo leta iriko irihatira mu kuvuga amajambo ngo tujye kurungikana nibakore ibikorwa nibakore ibikorwa nibahagarike ubwicanyi uno munsi tubyumve yaba mu kwezi kumwe gusa mu kwezi kumwe ivate ndayishimiye amaze ashyikiriza ubutegetsi ubwicanyi mu Burundi burabandanya agatotezo karabandanya mu mazi bisi numva ibyo abatware bariko barakorera umutamakazi hariya mu ntara ya Makamba muri komine Kayogoro umutamakazi konsesa Bimana konsesa
mbebo ayo makuru
ni umutamakazi bariko baranyaga inzu musaneye bahagarariye umuhuza bakamusohora bakamuturirira nitwe ngimbuye wumva iyo ntwaro abanyagihugu bumvise
nari ngomba ndakubaze ngo biroroshe kuronka ayo makuru yose mutari ku rubuga ariko reka tubanze turangizanye nuno n'uyu munyagihugu yaturungikiye ijwi ryiwe yavuze kandi ko bimwe mu byo we yibaza ko vyotuma icizere kigaruka ari ugushiraho itegeko yise iryo kurenganura abarenganijwe muri bo harimo ngo abatakaje ubuzi bakabusubizwa namwe bwe kuri RP bisa nkaho hari urubanza rucuguruye amazu yanyu mwaramenye uko yaturiwe mu 2015 ubu ahari RP yahameze gute inyubako ziracungerewe ivyo mwa mwakoresha birihe mwize kuzoshumbushwa n'ubutegetsi bushasha nimba ibizokwerekanwa n'amatohoza bizokwerekana ko uko vyagenze
Abarundi baramaze gutahura ububeshi iyo leta niyo ivuga kuri baramenya ko ari kuri tahari bitabubeshi rero bakarondera ibyo ntarinde kurondogora ngo harakwiye ibyo byaho itegeko ngo rirenganura ibyo ririho cyane rwose nagenda kuvuga ko uno munsi mu mategeko y'u Burundi hariho itegeko rigeje guhana umukozi wa leta wese umutegetsi wese yitwaje amabanga afite mu gutoteza abanyagihugu ari uko kubakura mu buzi ari uko kubanyaga ari uko kubononera ibyabo iryo tegeko ririho iryo ririho nagenda ababwiye yuko nitwataha mu Burundi igihugu cyasubiye kugaruka mu iteka igihugu cyarenze abakuru b'igihugu n'indongozi zikunda igihugu ibyo byose bizoba abarundi banyazwe amatongo yabo baje yasubizwa abarundi bakuye mu buzi bwabo hadakurikije amategeko kugira hakizwemo abo batendedede abo bazitwarira leta resi byo bashungurusha mbere basubize mu buzi ibyo rero nagenda babwiye ko amategeko y'u Burundi nta bindi tegeko cyasha ryoza ayo ariho
ukibaza ko ari bishoboka kuko uravuze ngo habonetse abategetsi ni nkaho uvuga ati abahari unye ntibikunda ko bizoshoboka ni cyo umuntu yo kwitega mu myaka iri imbere canke ndabitahuye nabi
ni mu minsi iri imbere kubwese mu myaka iyo amategeko nagenda babwira yatoye kisitwari amategeko yubahiriza umuntu wese yarenganije na leta yarenganije n'agategeko ibyo biriho nagira ngo nabyo yuko buriya ibyo ntwaro ntibyo kwamaho urabona ariyo n'abari biyise ko bazokwambaho ariko mwarabonye ko siko byagenze rero nagenda babwiye ko n'ibyo ntwaro ihari ntabwo ari ibyo kwambaho arejo ari hirya ejo ari ryari haza abantu ibyo rero abarundi babimenye hanyuma aje baboneka akaryo ko kugira inshuti zabo nayo twebwe kuri bivuze ibyo byose biratomowe twebwe twarabatungishije imanza zose zirakurikiranwa mbere nagenda babwiye ko aho twitwaye muri bya sentare mpuzamakungu leta y'u Burundi yararahiye guhumeza y'ikirenge bamaze kuyirengeka agasiga gatandatu bayirungikira n'inyandiko ariko kubera ko bazi ko bari mu mafuti bakoze ibidakorwa ntibigera bisaba kuruhisiza mujumba leta yaciriye urubanza yategetswe kwishyura no kubiha ibintu byose yononeye iradiyo ejo rizoba
aho bahamagaye imbere yuko tubandanya urwo rubanza uvuga ni ku rubanza Gwega u Burundi muri rusange canke ni RP ya gusa
uya muri rusange twebwe ntitwari kwitwara muri rusange kuko ibyo leta yaparanganije ni ukuyoro twe twitwaye ku bintu by'ingene yaturira yacu hanyuma bagafata n'ibikoresho byari biriyo bakabyiba abapolisi turabazi abapolisi babitwaye uno munsi imodoka za rca ziri ko zikoreshwa muri abapolisi nyine bazizireho bahoro ko nagenda babwire byobyo nikibise ko n'umwanya kuko ibintu rca yabuze sibyo biruta agaciro agateka abarundi bambuwe nagenda babwiye ko ibyo uwo mumpavuye ndabizi yuko kigiye gusubizwa neza iradiyo rca igasubira gukayangana muri kiyo gihugu cy'u Burundi ibyo ndabizi mbere n'aya maradiyo yandiki yose n'abazo batitwaye ntaho byagiye ntacapfuye abavyoza gutwara kirya gihugu baze bacunganisha babasubiza ibyabo ikintu gusa kiboranira mbuzi ni uko nzi ko abo bantu bose bategetse icyose byagera n'igihugu abo bantu bose bategetse isambuzwa ry'amaradiyo icurirwa ry'amaradiyo bacunga ibikoresho bya rca uno munsi bikaba biri ko bikoresha inzego za leta nagenda bwe ko abo bantu babifitemo uruhara bose bazokubitwa intare mu gahanga kandi icyo leta nshasha izoba irishe agahombo bateye nagenda bwe ko bazobirya bonyene abafite ibyo bafitaga i Burundi bizofatwa bidandazwe hanyuma bisubirize aho leta izoba yakuye mu gusungutsa abo iyo leta yabo yone.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda twa twabwiye yuko hariho bamwe mu batumire twa twiteze batashobe kuboneka, ariko Jerome Niyonzima umwe mu bamenyesha makuru ari ku rubuga mu gihugu cy'u Burundi akabasanzwe ari no mu murwi ujeje gucungera ingene itangazamakuru rikora mu Burundi CNC akanama yadimwo aratubwiye ko gaheze ubu dushobora gusangira ikiyago. Gusa Jerome no musi twamutumiye nk'umunyamwuga kuko atari kwavugira urwego CNC nubwo hari utubazongira ngo duke ashobore kuza ara twishura afatiye kuvyo abayemwe ngaho yabayemwe muri sense amazemo igihe kinini. Jerome muri ko musangira ikiyago na Bobe Rugurika mugenzawe ari mu buhungiro kuva mu 2015 muramukanye hama tuduge kwijamba.
Ndakuramukize Bobo.
Ndakuramukize. Murakoze ndakuramukize namwe nize yakomeje neza.
Yego. Jerome hari akabazo nahereye ko tuvugana na Bob yavuze ati aravye uko ibintu byifashe aravye majambo atandukanye ubutegetsi bugenda burashikiriza kuvyerekeye ugushaka gutahukana impunzi arumva amenyesha makuru atakibanza gibafise mu majambo atandukanye ubutegetsi bushasha bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Wowe urabivuga ku iki?
Yego, urakoze jewe nibaza yuko iyo amatora heze urabona abahatanguye ikiringo gishasha abantu bavuye muri bya biringo byo kwiyamamaza batandukiye noneho ikiringo ateza kuvugamo iby'iterambere akanavugamo mbere n'ibyo gusubira kunywanisha abantu, kuko mu bihe by'imyamamazo ubona benshi baba bagiye mu migwi itandukanye. Ubu rero nibaza ko icyo bariko barashyira imbere uri kurabiraba no kugerageza ko imigwi yose yari yatatanye yosubira ikiyunga. Iyo rero bavuze gutahukana impunzi nivyo sindumva bavuga ngo gutahukana bamenyesha makuru ku ruhande rwabo bonyene, ariko je ngibaza bavuze gutahukana abarundi bari hanze y'igihugu. Jewe kubwanje numva umenga abarundi bose boba barimwo udafashe ngo umugwi ngo wamenyesha makuru ngo wabagwiza tunga ngo w'abanyapolitike ngo w'abandi mu migwi itandukanye. Je kubwanje numvumenga ikiba gishyizwe imbere bavuze abarundi bahunze igihugu muri rusange, hanyuma kumbure bigiye mu ishyirwa mu ngiro rubukira umugambi ushyikije mu buryo bw'umugambi wiyaguye, hanyuma bagiye gushyira mu ngiro neza kariyo baca batangura bati mbega banaka bobo botahuka gute twoganira iki kugira batahuke, icyo bosaba natwe icyo twobasaba cyobiga iki. Nibaza ko muri iki gihe cyo gushyikiza imigambi mikuru biba bikiri muri rusange hatabaragera aho bavuga bati nido dutangure rero ku mugwi umwe wose tuwegera turaba ibikenewe kugira utahuke turaba n'ize twobusaba. Je rero nkagira ndi ntibiracegwa cyane kubwanje umenga ntibirajya kure kuburyo umuntu yobihebura umuntu yobirindira karaba hatanguye gushyirwa mu ngiro ingene batangura kumugwi rero mugabo kagira ntibiratanga umwizero bavuze muri rusange ko hari intumbero yo gutahukana abarundi bakunze.
Bobe ya makenga yanyu ivyumviro vya Jerome biriyamaze?
Nibyo numviriza Jerome murundi avuze neza kandi naje ubyibute nari navuze yuko nari nashimye na de kwishyura nk'umunyagihugu yahunze ariko akora ku mbure umuriro w'umumenyeshamakuru, natwe turemera ko tutari umugwi udasanzwe. Cyo ntidusaba ngo umukuru w'igihugu nadusera akamo utwaco ya nukuri, ariko turasaba ko akagaragaza ati abamenyeshamakuru batotejwe bugariwe ibimenyeshamakuru byaturiwe nibatanzwe nike ibimenyeshamakuru byabo tuvuye ku gihene gisubira gukinga ibizi mu Burundi. Nibyo twari twibaza yokora atari ko ndi naho ntaco abazotanga abanyagihugu badotanga abanyagihugu mbwabunga ntibazoba batashe nk'abamenyeshamakuru, kuko ntibazoba bifiteyo amaradiyo bagiye gukorera. Nico navuga andi yo kubyo Jerome avuze genda mutahurijana kuzana.
Jerome, twavuze ko tutaza kukubaza cane ivyo muri sense kuko utari kuravugira sense no munsi n'ubwo uri umunywanyi wa sense, ariko dukundire kano kabazo tugacishemwo nk'ibisanzwe. Ikibazo cayo maradiyo yugawe kiravugwa kwikingaho mu Burundi, haba munyamwuga haba n'urwo rwego mugabo utari uvugiye cane, ni ikintu ubona kiriko kiratera uruhombo, ni ikintu ubona kizokwihutirwa gusubizwa mu buryo muri buno butegetsi bushasha aha tuvuga cyane cyane izo radio zaturiwe zimaze imyaka igiye kurenga 5 mu guhungira.
Jewe ikibazo cy'ama radio yugawe n'amashyirahamwe n'ayandi n'izindi nzego zoba zifite zaragize ingorane muri kahise, rero ndabifata uko nk'ibintu byitwa gusanura igihugu. Jewe rero niko ndaraba mu ntumbero y'ubutegetsi bushasha wariko burajyaho, jewe ngira icyizere gishingiye ku mugambi wo kunagura cyangwa gusanura ibyo byose biba byarasambuwe n'ibihe bigoye igihugu kiba cyaraciyemo. Rero amaradiyo yugawe uretse nk'ayoba yugariwe yagirizwa amakosa y'umwuga, jewe nk'ayaba yugaritse kubera ko asambuwe cyangwa aturiwe cyangwa agize ahuye n'ibi bihe bigoye igihugu kiba cyaraciyemo, ndayafata ko muri rusange iyo ubutegetsi ngo bufashe intumbero yo kunagura iby'igihugu vyononekaye byo gusanura ivyasambutse, ufata ko n'ivyo binyamakuru n'ayo maradiyo yoba yaraturiwe aja muri urwo ntumbero, hanyuma rero akazoba hagezaho kumbura ubutegetsi ibyo wabwiyemeje byo gusanura ivyasambutse no kunagura ivyononywe n'ibihe bigoye igihugu caciyemo bizoja mu ngiro kimwe kimwe ukwacu. Nayo ku binyamakuru bivyugawe kubera vyagirijwe amakosa y'umwuga, nibaza yuko bica bizoca mu nzego zisanzwe zibigejejwe urwego CNC n'ivyo ndarurimo imyaka igiye kuba 10 mugabo sindaruvugira nkacavuga rero nti mu gihe ari bisaba ko haba ibiganiro, nibaza ko ivyo biganiro bizoba ari bisaba ko hafatwa ingingo, nibaza ko ingingo zizofatwa n'inzego zisanzwe zizijejwe, kandi ko mvuga ku byo bavyugawe vyagirizwa nk'amakosa y'umwuga.
Ego reka twumve none wundi munyagihugu asanga ubutaha ko sabwe
ariko muhunziye nagomba ubunene gucamera akajya mu gato nshire ku byeje rero magiye kuvuga nagiye ndamumenyesha kandi ndanamwibutse kubwo atabyirengagije ndamwibutse yuko mu Burundi gushika kuri ino tariki atakinyamakuru na kimwe jewe ndi mu byugawe bigaturirwa sugawe hakurikije amakosa y'umwuga.
Yego.
Imenyesha makuru nurabizi mu Burundi nta kimwe imenyesha makuru cyangwa ingingo ya sente cyangwa y'umushyikira nanjye ajejwe ibyo kumenyesha makuru. Amaradiyo yaturiwe yugagwa n'imbonerakure hamwe n'abakozi biwe kugutereza n'abapolisi. Ntako nashaka gushiraho.
Ego ivyo nabitandukanije jeje navuze ko hari ibinyamakuru vyaturiwe kubera ibihe bigoye igihugu cyaciyemo, ariko hariho n'ibinyamakuru vyugawe n'itegeko rifatiye ku makosa bagirizanye y'umwuga nk'ibi ndiko ndavuga ibinyamakuru nka za BBC Voix d'Amérique, ndabona ibinyamakuru byugawe atari vyaturiwe nabitandukanije.
Reka duse nk'abegereza bukebuke ku musozi wa kino kiganiro, ariko twumva n'undi munyamakuru umunyagihugu asanga gutaha kogira neza ugutahuka kwamenyesha makuru kogira neza abanyagihugu, ariko agacisha mu ijisho ico yise ngo amenyesha makuru batuka ubutegetsi bw'ibihugu byabo gucyo ngo nshize muri twa mugina ntibatandukanye politike n'umwuga wabo.
Amahoro cyane abo kwijwi rya Amerika. Ndi mu Burundi hama nkaba ndi umunyeshuri wa kaminuza y'u Burundi, nkaba ndi mu gice kigira kabiri cya maitrise. Hama mu bantu bahunze harimwo abamenyesha makuru n'ibyo hari amaradiyo atagikora za Europea za Terero Renaissance za Bonesha nibaza ko nyamukuru ari nka mwerezo. Rero haraho nibaza ikibazo nkavuga nti none nk'izo radio zitagikorera ngaha mu gihugu uretse Bonesha yoyo yaciye ibivamwo ntisubire kuvuga makuru mbere rimwe na rimwe ugasanga mu makuru aca kwayo maradiyo tugomba kuvugira hanze, ukamenya ngo harimo n'ibintu bifise intansiyo umengo niyo gukabura abantu kubakaburira intambara. None aho bobo ntibabona ko ibyo bavugira kwa zige radio zahumura inzamba iki bishobora kuzotuma nubwo buhunguka bakabagirira ikigogwe bakagaruka bizotuma abanyagihugu basigaye ni Burundi bazoguma bagira bati yamara yamara twahora twumva abavuga ibi na biriya kwa yamara radio yahumura ku buryo atacizere bazoba bakibanka abanyagihugu kabamenyesha makuru bari independent.
Bo bivyumvira vy'unomenyesha vy'unomunyagihugu avuga ko hari hamenyesha makuru batuka leta yavuzemwo cana maradeli mu bubungiro agasoza avuga ngo nta banyepolitiki nta menyesha makuru murabivuga kwiki?
Uwo munyagihugu murundi ndamutahura cyane kuko kino wenyene hariho abanyagihugu biyumvira gucyo na cyane cyane nk'abanyagihugu baba bari mu bigambo iri nka CNDD-FDD. N'abanyagihugu kenshi bataba bazi icyo ari cyo umwuga wo kumenyesha amakuru, for example ntibazi icyo ari cyo journalisme d'investigation bimwe twita akarangamutima ko gutohoza. Urumva nk'abanyagihugu bumvise uri kuravuga ko umushikiranganji wa mbere yoba yagirwa amadosi y'ubwicanyi ukanayavuga, iyo bumvise mubwije mutiri umushikiranganji wa mbere aravugwa muri dosiye y'ubugenyeji y'ubusuma yahombesheje igihugu amamiliyari, hariho n'abanyagihugu baca bavuga bati iyo radiyo irubangukira tuka ubutegetsi. Narundi ni ukubatahura kuko ntibaba bazi icyo ari cyo jounalisme d'investigation, ntibaba bazi n'icyo bita jounalisme critique. Reka ntimwibagire ko mu mugenzi w'ikirundi harimo bya bindi cy'ukubaha ubutegetsi abategetsi, ariko ntibamenye ko mu kubaha ubutegetsi n'abategetsi abamenyeshamakuru barekuriwe kuba kritika, icyo nakwita kubakurikiranira hafi ku byo bakora bakanerekana iyo bari mu makosa cyangwa mu kuri. Uwo munyagihugu kugenda mutahura atakafite isumwe ariko ku murenge bake, ariko hari abandi benshi babitahura.
Hari ubutumwa nashimye kudasomwa ku bw'ukubaha abanyamwuga baba abo ngaha ku ijwi ry'Amerika kuko ariho ubwaza bubatumbere canke bagenzi bacu bari mu buhungiro batandukanye. Ariko reka imbere yo gusozera mpe akanya Jerome Niyonzima nk'umunyamwuga ari ngaha ku rubuga mu gihugu cy'u Burundi, kazi uza kuno mwuga urakabona gute kuri ino ntwaro nshasha, uriteze iki mu mpinduka zitandukanye?
Urakoze je, novuga ko kazoza kumwuga wo kumenyesha makuru kari mu mpande zibiri. Ubwa mbere kari mu minwe ya bene umwuga ubwabo, no kuvuga yuko ndiko ndavuga mu minwe ya bene umwuga, aho umumenyesha makuru agaragaza by'ukuri ko ari umumenyesha makuru atari umucangero cyangwa atari umusezi. Aha no kuvuga iki? No kuvuga aho umumenyesha makuru wenyine akora umwuga akwikije amategeko y'umwuga n'akaranga mutima k'umwuga, adahengamiye ku butegetsi cyangwa ngo ahengamire kubagwanya ubutegetsi kuko nabo bashobora kubaho. Aho rero no kuvuga umumenyesha makuru ari izina wenyine bakamenya bati iyi nkuru n'ukuri ni nkuru ikozwe hakurikijwe amategeko, kandi amasoko y'inkuru yose yemewe yaciwe yarondeyemo inkuru, hanyuma inkuru akayitohoza akayubaka akayishyikiriza akurikije ibyo byose biranga amategeko uyu mwuga. Ntabe umusezi ku ruhande rw'ubutegetsi, kandi ntabe umugwanyi cyangwa umuvugizi w'abanyapolitiki. Akazoza kandi kari mu minwe y'ubutegetsi na cyane cyane mu nzego zigeze guhagararira umwuga wo kumenyesha amakuru. Guti niyo abamenyesha abarongoye ubutegetsi muri kino gihe batiyumvira yuko kugirana imigenderanire myiza n'abamenyesha amakuru bifise icyo bimaze mu guteza imbere igihugu, umwuga woshobora kuzimangana. Ariko nkagira icyizere kuko ndavye mu majambo ashyikirizwa agaragaza ibikuru bikuru bizoshyirwa imbere n'ubutegetsi, ndabona neza ko hari intumbero yo kuzorondera kugirana imigenderanire myiza hagati y'ubutegetsi n'abamenyesha makuru. Ndabona ko hariho iyo ntumbero yo gusubira kuraba mbega hoba hari ibere ryayaze hagati y'ibinyamakuru n'ubutegetsi, hanyuma hari ibere ryayaze naho mbega hokorwa iki kugira ngo by'ukuri ubutegetsi ntibushamirane n'abamenyesha makuru, n'abamenyesha makuru nabo nyine ntibafate ubutegetsi bubagwanya. Naho habiri rero kandi nkavuga nti byose biracyashoboka kuko turi mu ntango n'umwanya mwiza w'uko abantu bajya inama, ibyagoranye bakabigorora, ibyatosekaye bakabitosora, cyane cyane ahari inama haba inama kandi Habimana.
Bobe ku ruhande rwawe nawe kazoza kuno mwuga muri kirya gihugu kuri muno butegetse bushasha naka.
Sino zangutawe mango ndondere bindi byinshi mvuga Jerome yaje kubisigura yabivuze nawe yakoresheje mu majambo yiwe nyine amwamwe y'imfobeko nibyo kazoza kuvuga w'umunyeshuri makuru mu Burundi ari mu minwe y'imiguru ibiri hamwe hariho umugwi w'umunyeshuri makuru kizigabo abo rero nikijya kubatandukanya ngo tubye ngo abigenga n'abatigenga cyangwa abakorera leta kuko umwuga wo kuvunyesha amakuru ufite amategeko amwe n'akarangamutima kamwe hari icyo bita code de la deontologie hamwe na etiki rero nibaza yuko ibyo byose abamenyeshamakuru n'umuryango umwe mu busanzwe nibo bakwiye kuraba nko kugira babivuge bakavuga bati ibintu twe dukwiye gukora vuma twicunga amategeko hanyuma tukikora twicunge n'ineza ya bose aho ni hamwe ahandi ni ku rwego rwa leta n'inzego za leta niho kazoza k'umunyesha makuru kari aho rero jewe ngira ndabivuge nkandikanye na Jerome niho mbona ko kazoza k'umunyesha makuru kariko kajya mu manga iyo ndazi iyo ntwari yatsinze defede uko ibona uwo mwuga reka ndabahe n'akarorero kandi bisa ko bamutumye mugenzanzo Jerome niyo nzira ari mu rwego sente turabizi nzi yazivugiye hari imyaka wumva imyaka cumi ariko nagenda mutumye agende mu nama izikurikira abazogira ababarire biyandika umutamana nibareke kuba nibabe nk'abacangero nk'uko nyine nagiye kuyivuga ba leta bajeje gusinyira utwabo n'uguhenda bahenda nibagende bahagararire iteka ry'umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi nk'akarorero ndashaka kumusaba nta mazina mvuze ariko baraje rwego sentaji Burundi baraje abamenyesha amakuru muri kino gihe bariko baratotezwa bariko banahohoterwa bagira ubusa no kuri turasabye sente nibwo mu gace rebe ntitubabwiye ngo nibakore ibintu na ziriya sente tugeze kubategeka ariko nibaraba ingene kwiyandika umutamana ubwo rwego rwanye ruvugwa nk'urwego rucingero kuri leta ngo biyandike umutamana bahagararira agateka kabagiye bamenyesha amakuru yo kubatotezwa mu Burundi narinde
ego Jerome uzotumika ubwo butumwa ubushikane muri sense nubwo no musudahagariye sense muri isanga
ubwo butumwa uretse ko numva budatumbereye neza icyantumye icyo aricyo kuko avuga ngo mbwire ngo urwego sense biyambike umutama
uko ubwira cyane sense uvugira badamenyesha amakuru basanze bafunze mugabo nkagira nti ni ukubaza kuraba amategeko icyo ategekanya kuko twese nitwifuza abantu bofungirwa ubusa kuko amategeko y'umwuga aravuga neza ko mu gihe abantu ibintu bimaze kuja imbere y'ubutungane atahusubira kuja kuvuga ngo mbega ngo ndekuraba cyangwa igiruko mugabe icyo twese tubasabira ni uko ari bishoboka ko baburana bagaserukana ibyireguro vyabo batapfunzwe icyo kintu twese twogishyigikira ariko rero sinoja kubwira sense ngo genda muri sentare uvuge ngo gira ibi urumva nanjye nyine ni wahava nemera ibyo ntashobora gushyitsa mugabo icyo nshyigikiye na jewe ni uko abo bamenyeshamakuru by'ukuri mu kibanza cyabo si mwibohero ari ibintu bigaragara neza ko atacyo bashobora kubana nyabonona kandi koko batariko barahunga bo barekura hanyuma nimba ari ibyo baburana ari uja kubagiriza akabagiriza bakabandanya baburana bidegenza kuko burya umenyeshamakuru apfunzwe n'igihugu kiba kiko kirahoho.
Nuko rero Bobo yari yavuze ati araba ikiganiro gitangura ntimwashobe gukitanguramo kuko mwari mutarashobora kuboneka kwa telefone kanyu yaravuze ati abiraba nta kizera abona ko ibintu uwo muco w'abantu bamenyesha makuru aho muvuze abafunzi bari hanze bazotahuka vuba urize gusubira kubona bagenzi bawe barenga ijana bahungiye mu bihugu bitandukanye vuba.
Bobo bivuze gutyo birashoboka yuko kwizera tutakunganya mugabo jewe ndizera yuko atakintu kidashoboka mu gihe byose bigiyemo kujya inama n'ingingo n'abantu baba barahunze kubera kumbure ibyo bagirizwa barashobora kujya inama bakagera igihe bumvirizwa bariko barayaga bagasanga kumbure kwabaye kubikeka atacyo bagirizwa bagaca bidegembya bagaca bivira amahoro n'abandi nabo nyine ugasanga kumbure ibyo bagirizwa n'ibindi bishoboka ko baza bakabije inama n'ubutegetsi hanyuma ugasanga kumbure ibyo bari bagizwe n'ibintu bisanzwe cyane bitaragaca mutwe hanyuma ugasanga bose baratahutse babaye bene Burundi. Jewe kuvaho mbone yuko nabari barahunze mu myaka y'indwi na kabiri 1965 bishoboka ko mu Burundi batahuka hanyuma bakafasha mu iterambere ry'igihugu cyenda afite umwizero ko n'ibindi byose ubutegetsi bubishyizemo ishyaka nabo vyega nabo nyine bakagira uruhara bagashyiramo ishyaka bakaganira bakajya inama atakidashoboka kuko ibigira inama bigira Imana.
Bob Rugurika umuyobozi wa RPA Kajambo kanyu kanyuma imbere ko duhana gahindukira
yenu kwa Kajambo kanyuma fise ma bila kezidai ishimiye kubera ko dufite amakuru menshi yaba kumworohereza kurangura ibigambi bikuru ajambereje nibaza no kumusabira agashobora gutera agasabisho baramusabira kugira ibintu bose bimubye ko ashobore gutahukana bene wabo bahorana muri CNDD-FDD ashobore gutahukana abo bamenyeshamakuru bahunze agatotezo kabanda kugarikana na ba nkunzi na ba dose ashobore gutahukana abo banyepolitiki bose barongoye imigambo bari bageje kubaka demokarasi Burundi maze abarundi isinzi bose baramutwe mu gihugu iwabo Uburundi busubire kwica igihugu cy'amasamuhuke.
Wakoze kwitaba ubutumire bwa muri Sanga Bob. Ejo nitwongera kukwituma ejo nitwongera kukwikora ko uzotwitabe nkuko wabikoze.
Akajambo kanyuma kuri ikiganiro bwa mbere no saba abagiye bagikurikirana abantu nge kuko nari nafatiwe hariho inama twarimwe y'abamenyeshamakuru bo bakorera mu maprovinsi hagati mu gihugu cyari tuma kumbuye ntashoboye kuboneka mu mwanya wa mbere w'ikiganiro. Hanyuma ikindi navuga ni uko iki kibazo cyo gutahukana abanyamwuga b'abamenyeshamakuru bari hanze nosaba yuko cogirwa mu ruhara na bose ntihagire uwutega ukuboko ubundi ngo agukubiteko bwaba ubutegetsi bwishyiremo ishyaka hanyuma bwegere abamenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru nabo nyine ubwabo nabo nyine bagiremo uruhara ni ukuvuga bishoboka ko baganira n'abaserukira ubutegetsi bakavuga bati twebwe mu by'ukuri byadutahuke twosaba ibi n'ibi twosaba ko byogenduka nabo nyine bakabumviriza hanyuma bigaca mu kujya inama n'ingingo nk'abashyi.
Ego wakoze nawe wejo tukongera kwituma ko uratwitaba nk'uko wabikoze.
Jewe ni ukuri ndabashimiye kuba mwantumiye kandi n'ejo ni mwantumira ari byo ashobora kugira icyo nterereye nzogiterera kandi na Bob Rugurika nawe nyine ndahinda mukumbuye ndanamukengurukiye.
Nkibutsa ko Jerome Niyonzima nawe uri umenyeshamakuru ngaho mu Burundi ukaba uri mu rwego rujeje gucungera ingene itangazamakuru rikora mu gihugu cy'u Burundi CNC mu mfunyapfunyo. Mwakoze namwebwe nshuti bakunze mariko mutwumviriza muherereye irya nino. Bakoze abanyagihugu batandukanye baturungikiye ivyumviro vyabo haba kuri Facebook canke kuri WhatsApp. Kuri micro mariko na Joediana Nina Hazwe ni ikiganiro nabategura inongera ndabashikiriza ndi muhiri wanje kuko ikiza ca virusi ya corona kitaratwemera gusubira ku kazi ari naco gituma dusaba imbabazi kuri hose ho bahaba itwasorobo mu majwi yacu atandukanye naho ubutaha mugira umunsi mwiza mu banyi no mu byanyu.
Radio Ijya Amerika yabanye ibizo cyacu. Radio Ijya Amerika yabanye ibizo cyacu. Mugukerera igihugu cy'u Burundi yabanye ibizo cyacu. Mugutanga ijambo mubanyagihugu yo yabaye ikibizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu.
Jangita.